bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze mu makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahazwe. Mu gihugu cy'u Burundi ku murwa mukuru wa politike igitega hakoraniye inama igira gatanu y'urwaruka ku rwego rw'igihugu. Abayirimwo bagizwe n'abaserukira abakiri ku ntebe y'ishure, abahejeje amashure, abo mashirahamwe yigenga, abanyamigambwe n'abandi. President Evariste Ndayishimiye niwe yayuguruje.
None rero ko twavuye muri zo ryane tuje rero ku rugamba rumwe, urugamba rugwanya ubukene, kandi ntankeka tuzomutsinda twese tugize urunani ahari ubukene harangwa n'inzigo.
Uni president Burundi Evariste Ndayishimiye atanguza inama igira gatanu y'urwaruka rwo mu gihugu cy'u Burundi. Hakurya mu Burundi mu Rwanda naho urwego rujejwe iperereza RIBE mu mpunyapfunyo rwongeye gushengeza Madame Adeline Rwigara. Turabigaruka ko handi hato muri ano makuru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, polisi yaburijemo imyerekano y'abiyamiriza ishamwe mpuzamakungu ONU mu kuyiburizamo ya mijago ya masasu mu biyerekana hidonido ni mukanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu turahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kuri no nkuru nari nciye ku masonga mu kanya aho polisi yamijaguye amasasu iburizamwo abiyerekana biyamiriza ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe.
Urubyiruko rubarirwa mu magana rwo mu burasirazuba bwa Congo ruri mu myigaragambyo kuva ku wa mbere, ruramagana ingabo z'umuryango w'abibumbye za MONUSCO ziri mu butumwa bw'amahoro, ruvuga ko zaniwe guhagarika ubwicanyi bwa sivile bicwa n'imitwe yitwaje intwaro. Kugeza ubu ikigo gikurikirana iby'umutekano kivuga ko abantu 333 aribo bamaze kwicwa kuva uyu mwaka watangira. Burugumestri wa Beni Buhindo Bakwanamaha Modest yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko urubyiruko rwafunze imihanda hafi ya yose yo muri ako karere rusaba ko ingabo za MONUSCO zava muri Beni. Bwana Buhindo yavuze kandi ko amasasu yumvikanye uyu munsi ari ay'abapolisi barashe mu gihe bafunguraga imihanda. Umuvugizi wa polisi yavuze ko ibyo byakozwe mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo. Kugeza ubu umuntu umwe wakomerekeye muri iyi myigaragambyo. Umwe mu rubyiruko rugize itsinda riharanira impinduka muri Beni, Clovis Mutova, yavuze ko basaba ibintu bibiri birimo ko MONUSCO igenda ikava muri ako gace, asaba kandi leta ko yakora inshingano zayo ikagarura amahoro.
Ahandi polisi yashwiragije abiyerekana ni muri Bena, aha umuntu umwe yahasize ubuzima. Fidel Niyongabo, vyagenze gute?
Ivyo bibaye iminsi itatu imbere yuko President Patrice Talon asubira kwitoza mu mabanga y'ukuyobora igihugu. Izo nteko mu ntango zarashe imyuka ibabaza mu maso, mu nyuma hahava humvikana inkoho. Imyiyerekano yadutse mu bice bigwiriyemwo abatavuga rumwe na leta imbere y'amatora azoba ku munsi w'Imana. Umuyobozi w'ibitaro vyo mu gisagara ca Save, Jose Gojo, avuga ko byakiriye umuntu umwe yapfuye n'abandi batandatu bakomerekejwe n'isoro. Amenyesha ko abakomeretse bose bazanywe muri ivyo bitaro. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko yateguwe ku buryo azotsindwa na President Talon ubu afise imyaka 62. Bavuga ko bakumiwe ku bijanye n'ayo matora mu gutotezwa na leta. Bene kiri hagati ya Togo na Nigeria mu kigobe cya Guinea cigeze guhayagizwa nk'igihugu kirangwa na demokrasi ifatiye ku migambwe myinshi mu ntara irimo kenshi umutekano muke. Yamara abanebagura leta bavuga ko icyo gihugu caranzwe n'agahotoro inyuma y'uko President Talon atowe ubwa mbere kuyobora igihugu mu mwaka w'2016. Azohiganwa n'abanyapolitike babiri batazwi cyane mu matora yo ku munsi w'Imana. Benshi mu banyapolitike bakomeye bari mu buhungiro canke barankiwe guhiganwa.
Fidel rekutubandaniriza ko n'ivy'urugendo rw'umushikiranganji wa mbere wa Espagne Pedro Sanchez ku mugabane wa Afrika. Urwo rugendo ariko arukora mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene abimukira bagana umugabane wa Buraya bavuye muri Afrika bogabanuka.
azogendera ibihugu vya Angola na Senegal bifise uruhara rukomeye mu vyerekeye imigambi mishasha y'igihugu ciwe yo gukomeza imigenderanire n'akarere ka Afrika hamwe no kugerageza kugabanya ibitigiri vya bimukira abantu benshi afitiye impungenge ko bishobora kwiyongera bivuye ku nkurikizi z'ikiza ca COVID-19. Itegekanijwe ko Pedro Sanchez azoba ari kumwe n'abasebukira amasosiyete atari make y'igihugu ciwe abonana na prezida wa Angola João Lourenço igihe aza kuba ari ku mugwa mukuru Rwanda no musi kwa kane. Ategerezwa kuzobonana kandi na prezida w'igihugu cha Senegal Macky Sall ku mugwa mukuru Dakar ejo kuwa gatanu. Azo hagarikira inama z'abagwizatunga muri ivyo bihugu uko ari bibiri yongera gendere abapolisi mu gihugu ciwe bariko bakorana na bagenzi babo bo muri Senegal mu gikorwa cyo kurwanya urudandazwa rw'abantu karere ko muri Afrika mu burengero kegereye ibahari Atlantique. Icicaro cy'abo bapolisi banungitswe n'igihugu cha Espagne muri Senegal kiri ku mugwa mukuru Dakar. Abategetsi ba Espanye bafise impungenge ko ingaruka z'ikiza cha COVID-19 ku vyerekeye ubuzi bishobora gutuma ibitigiri binini by'abanyafrika barondera kuja mu karere k'Uburaya vyiyongera kurushiriza benshi muri bo baciye muri ico gihugu. Abantu barenga 41 bavuye muri Maroc no mu karere ko muri Afrika mu burengero barashitse muri Espanye baciye mu mazi bahari Atlantique mu mwaka w'2020. Abategetsi b'ico gihugu bapfunze abimukira 2000 mu makambi yashizweho mu mazinga ya Canary. Bizeye ko bazosubiza mu bihugu byabo abenshi muri bo bazoshobora kurungika biba kugushaka kwabo canke biciye mu masezerano n'amareta y'ibihugu baje bavamwe.
Barakoze bagenzi bacu kuri makuru yose agezwe hirya no ku isi badutegure bakabaheje kudushikiriza yose. Ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet arigo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse za YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Agezeho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu cy'u Burundi hakoraniye inama nkuru igira gatanu y'urwaruka rukomoka mu mihingo y'ico gihugu yose. Ino nama iri kwibera ku murwa mukuru wa politike Igitega ikaba yatanguje n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ayitanguza yasabye urwaruka gukura amaboko mu mpuzu no kwanka kuba ibikoresho vya politike. Ibindi tubaza mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Inama rukokoma y'ugwaruka yabereye Igitega ku mugwa mukuru wa politike yitabwiye n'abaserukira abandi mu gwaruka rukiri mu mashure ugwarangije amashure abaturuka mu mashirahamwe yigenga abaturuka mu migambwe n'abandi. Intumbero y'iyo nama nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye no gukangurira ugwaruka kwirinda indyane za politike nyabuna biteho iterambere.
Twebwe mu Burundi tumenye yuko icyari cyaratunyoshye ari injyane twagiye turacamo n'ayahandi Uburundi burafise ibikwiye byose bya ngombwa kugira ngo kibe igihugu gitere imbere. None rero ko twavuye muri izo njyane tuje rero ku rugamba rumwe, urugamba wo kurwanya ubukene, kandi nta nkeka tuzomutsinda twese tugize urunani. Ahari ubukene harangwa n'inzigo, harangwa n'ishari, niho urwango rubarizwa. Hama imiryano kuko abasangiye ubusa bamabitana ibisambo. Uko rero dusangiye umwasi, icyo kibazo nikiduhuze tuje hamwe, umwe wese azari intererano yiwe, gutyo kwivune uwo mwasi kandi tumutsinde.
Kugira ubwo rwaruka rushike ku iterambere rirama, abategetsi batandukanye bitavyo nama barimwo umukuru w'igihugu mushikiranganje wa mbere, umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD, abashinga amateka n'abashikiranganje batandukanye basavye ubwo rwaruka kwirinda ibyayura mutwe, kwirinda kwicara batumwanya wo gukora no kwirinda ubuhumbo n'ibindi. Mugihe benshi muri ubwo rwaruka buca rusubira gutangura igice cya gatatu c'amashure, perezida Ndayishimiye yategetse ko bose bogenda bipimishije ikiza cy'umugera wa corona
kugira ngo ku munsi wa mbere baze ku mashure bose bazi yuko bameze neza mu magara yabo batagiye kwanduza abandi. Kandi ndabasabye rwaruka banyeshure mwese muyifate nkankama, ntihagire umunyeshuri n'umwe azoja ku ishure atipimishije kuko azobagiye kwanduza abandi.
Umushikiranganje w'amagara y'abantu nawe Tade Ndikumana yaciye amenyesha ko isekeza ryo gupima abanyeshuri bose rizotangura ku munsi wa gatandatu w'iyindwi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoji yavuze ko umukuru w'igihugu yaboneyeho akajyo ko kwigisha ubwo rwaruka gukunda igihugu guhindura ingendo kwangira abo bakoresha mu mpari za politike n'ibindi. Urwaruka mu gihugu cyose ruhamagarirwa gukorera mu mashyirahamwe n'amakoperative kugira ngo bagwize umwimbu. Urwaruka rurashima rugasaba ko gukoroherezwa kuronka ingurane ntonto zidasaba inyungu nyinshi. Aha Perezida Ndayishimiye yabibukije ko bakwiye gukora imigambi yo kwiteza imbere maze bagasaba ingurane muri banki y'urwaruka iheruka gushyirwaho na Leta. Inama nk'iyi igize gatanu mu kiringo cy'imyaka ibiri. Gusa kare hahora hatumirwa abari mu mashyirahamwe yigenga n'abari mu migambwe gusa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho urwego rujejwe iperereza RIB rwongeye gushengeza Madame Adeline Rwigara mu 2008. Uyu muvyeyi wa Diane Rwigara yigeze gushaka guhiganira intebe y'umukuru w'igihugu muribuka ko yari yarekuwe n'ubutungane inyuma yo kumweza ibyaha byose yagirizwa. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye nawe amwemerera ko koko RIB yamushengeje.
Yego, ndarufite rwose.
Hari icyo utekereza cyaba ari imvano yuko kugutumiza gushyashya?
Nta mpamvu utekereza na ntoya, kuko turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Kindi kandi jyewe muri iyi minsi ndi mu bihe byo kwibuka umutware wanjye wishwe urw'abashinyaguro mu mwaka wa 2015, ndetse iyo gahunda yabaye muri iyi minsi weekend ishize yo kuri 2017 yishwe mu kwezi kwa kabiri kwa 2015 ku itariki ya kane. Kandi nanone bihurirana n'uko twinjiraga mu cyunamo cy'abacu. Nta kindi z'icyaba gihari cyo muri iyi minsi.
Uvuze ku byo kwibuka umutware wawe nk'uko umwise, muri icyo gikorwa hari amagambo yavugiwemo harimo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari wewe yavuze. Byaba ari byo koko waba warayavuze cyangwa barayagutwerera?
Oya, ariye magambo nayanjye rwose, niko nayavuze, ibyo navuze niko biri.
Hari aho uvuga uti bamubaze ndeba, ushaka kuvuga Assinapol Paul Rwigara. Ubundi uburyo buzwi byashyirwa ahagaragara n'inzego z'iperereza mu Rwanda ni uko yishwe na akisida. Ntutekereza ko gushinja ubutegetsi kumwica bishobora kukubera intandaro yo gukurikiranwa n'amategeko? Ntutekereza ko ariyo mpamvu wongeye gutumizwa?
N'ubu nabisubiramo Monsieur Mutagoma, niyo bantumiza nabisubiramo, nabivuga ntarya indimi, kuko byarabaye. Bamuzingazinze mu isashe ndebage n'umwana wanjye, bari bamwegetse kuri vola. Iri akisida bavuze ni ikinamico, ibyo nibyo nafungiwe, ibyo naburanaga, n'uyu mwanya bibaye ngombwa nabiburana. Ntari manganya ririmo, ni nko kumubaga niko navuga, kuko bamuzingazinze mu isashe baramupfunyika ari muzima. Babanje kumwegeka kuri vora, iyo kinamico ya akisida bayikoze baramwirukankana, dusaba kujyana nabo baranga. Tutazi iyo bamujyanye, tugeze kuri polisi dusanga ku bitaro bya polisi yari Kacyiru, dusanga bagiye bamuhondahonda ngo bamumare mu mwuka. Tugezemo baramutwima, nabwo baseka agishyushye. Nari kumwe n'umwana wanjye Anne Rwigara. Ntabwo rero ari ifindafinda, ni bintu byabaye ku mugaragaro.
Muri ariya magambo anyura kuri internet hari ahantu hasa n'ahagaragaza yuko hari ibintu byinshi ucecetse, ucecekanye, utavuga, kuko hari aho uvuga uti ngiye mu madetaye mwatangara. Kuki uceceka, uratinya kuvuga?
Mwese Mutagoma, ntacyo mpishira. Ubwo isaha rwose bitaragera ngo ibintu bivugwe, nacecetse byinshi, nacecetse abunzi banyiciye umugabo ku manywa y'ihangu, papa bamuziza icyo tutazi, bamuziza ibye. Nacecetse ubugome bw'indengakamere bw'abantu baje barigize intama ari ibirura, lisite y'abamwishe n'ubugome bamugiriye n'iterabwoba ryari ryarabibanjirije. Hari ibyo ntavuze, ntaravuga, ubwo igihe nikigera nzabivuga. ariko ntabwo nabihishe ntabwo nahishira ubwicanyi bwangiza umupfakazi bukangirira abana impfubyi bukagira abagore b'abanyarwanda kaza abapfakazi bukagira ababyeyi impfusha bukatwicira abana ntabwo nabiceceka ni ibintu nahagazeho ni ibintu mpamya niba ari icyo rero banyohereje iyo convocation simbizi
tugaruke kuri ririya jambo wavuze mu kwibuka araho wavuze uti Uwiteka Nyiringabo arakurambiwe arakuranduye arakwandagaje arakurimbuye urangije uti ubwo ndabwira gatsiko ntabwo ufite ubwoba ko muri uko gutumizwa hari abavuga bati wabwiraga inzego z'ubutegetsi cyangwa se inzego z'abanyacyubahiro ukaba wabikurikiranwaho
ntabwo bimpangayikishije ubwo bwari ubuhanuzi
uti urwandiko rugutumizwa rufite ubu rero uri muri tegura kwitaba ubugenzacyaha
ntabwo nzitaba mu cyunamo nta burenganzira bafite bwo kuntumira natangiye umunsi natangiye kunamira abanjye bazize jenoside yakorewe abatutsi kandi n'ubu ngubu ngikorerwa
utitabye rero birashoboka ko bakoresha ingufu z'ubutegetsi kugira ngo witabe ubugenzacyaha biramutse ari uko bigenze wenda wagerayo ntugira amahirwe yo guhita ugaruka cyangwa se wenda bakaba bagutindana urumva n'iki wavuga
icyaba cyose icyo navuga ni ukuvuga ngo ntabwo nzava ku ijambo navuze kuko ntabwo ryari uburimanganyi kandi sinzareka gukurikirana abanjye aho bari barenganye nibashaka nibarambike ubugome hasi nibarambike ubugome hasi kuko mu ijuru hari Imana itabara kandi ireba itarebera irindi jambo navuga ni uguhumuriza abanyarwanda aho bari hose cyane cyane abacitse ku icumu impfubyi n'abapfakazi bigunze badafite kirengera badafite igitabazi Imana iduhana umugisha
Geoffrey Mutagoma ku rundi ruhande rwa RIB umuvugizi w'urwo rwego yabwiye ijwi rya Amerika ko Madamu Adeline Rwigara atarwitabye ni mu kiganiro yahaye kuri telefone mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akorera ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza
kugeza ubu ngubu tuvugana ntabwo yari yitabye
yabamenyesheje impamvu atitabye
kugeza ubu ngubu ntabwo impamvu atitabye yari yayitugezaho ntabwo arayitumenyesha
umwunganira mu mategeko dufite amakuru atubwira ko yabandikiye abasaba yuko ugutumirwa kwe kwasubikwa kubera ko atari mu gihugu kugira ngo ashobore kuza kumwunganira
ubwo busabe ntabwo turabubona ariko amasaha y'akazi ntararangira ubwo niba hari ubwo yanditse cyangwa ubwo busabe yabutanze ubwo buratugeraho
mbese ubundi mwari mwamuhamagariye iki
icyo twamuhamagariye ubundi niwe ukimenyeshwa niwe kandi akimenyeshwa hageze ubwo nahagera tuzakimumenyesha
amategeko y'u Rwanda ateganya iki iyo umuntu atumijwe kuri RIB ntiyitabe
umuntu uhamagawe n'umugenzacyaha ku mpamvu z'iperereza ategetswe kwitaba iyo rero atitabye uzamuha ubundi butumire
Teri Murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda biganiro byacu tubibandanirize ku kibazo cy'abanyeshuri b'abarundi b'impunzi bari muri kaminuza Ines Ruhengeri mu Rwanda batakaje imfashanyo yo kuriha amashuri bourse d'études mu rurimi rw'igifaransa ni imfashanyo ahanini babuze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri icyo gihe bari nka mirongo irindwi ariko muri abo harimo abari mu mwaka wa nyuma bagize amahirwe yo kuronka ababasahiriza baraminuza hambavu yabo hari ariko abari bakiri ko bariga babuze uburyo bwo kuriha umwaka wabo wa nyuma mugenzi wacu Frederic Nkundikije yadutumiriye bamwe muri abo banyeshuri basiguye uko ikibazo cifashe mu batumire mugiye kumva harimo Rock Bideri ari mu bashoboye guheza amashuri naho agafashanyo kari kahagaritswe Bideri asanzwe ari n'umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abarundi bahungiye mu Rwanda Regezo de Izere ari ryo Regezo des Jeunes pour la Solidarité et le Développement wundi ni Jean-Claude Nimbona nawe nyene yaraminuje ubu akababarizwa mikambi y'impunzi z'abarundi imahama Clement Kimararungu havugira abanyeshuri ni nawe atangura adondagura ingorane zugarije bagenzi babo muri kino gihe
ibibazo dusanzwe duhura navyo ibibazo byo gukora ibizamini by'amakuru nyine umuntu abaje kwiga cyangwa se kugira nyine kujya mu mastage ndetse n'ibindi bibazo duhura naho by'imibereho ya minsi yose kuko benshi muri twe nk'hano tuvuga ngo umuntu gafite aba nyine hari fixe kubera ibyo bibazo by'ubudahagarikira buruse byadukozeho cyane.
Muri ko mwiga iki muri iki gihe?
Twebwe twiga mu gisata cya laboratwari nka twese batandatu nyine.
Izo ngorane z'ukura agafashanyo ka buruse zifise ingaruka nk'izi muri iki gihe muri ko mwitegurira kurangiza amashuri?
Ingaruka nini cyane ugereranyije kuko bisa ni nk'uko umenga ntabwo tuba turi ko turiga kuko iyo wize isomo bisaba kwita ukora ikizamini ivira nayo niyo ngaruka mbi ya mbere igaragara. Ntidushobora kuja mu masare z'examen ngo dukore nta nubwo mbese tuba dufatwa nk'uko twize kuko ntabwo tuba tuzi no gukora ayo masitaje asoza mbese ari nayo yayo. N'ikindi kibazo nibyo byo kwandika ibitabo nabyo nibyo bidukora ko cyane ntabwo tuba bitworohera kubera ku buryo nyine bifise ubwo buryo nyine ahandi ni ikindi kintu nacyo kidukoraho ni uko kuntu tubaho mbese ibintu byo kuba bya minsi yose bya nkenerwa umunyeshuri asanzwe akenera bya minsi yose uko arara umunyeshuri basabita mbese byadukozeho kunuze ku buzima bw'umunyeshuri bwose gusa no kumenya bwarahagaze n'ubwo na cyane hari n'ibindi bibazo dukora nabyo.
Mwatekanya gushikiriza urwandiko cyanke ibitabo muzuba mwanditse kugira ngo musozere umwaka mwateza kubishikiriza ryari ibibazo bitekanijwe ryari?
Bimwe ntabwo turanabi hari ibyo bakoze tube tutarakora hari n'ibindi makuru ariko ariga tube bakoze twategereza kuba twaratangiye kwandika twagira dissertation zo bimwa tuba twaratangiye kubyandika ariko ubu ntabwo turi mu byo yose. Amasitaje nayo izotangura imirongo ibiri iz'uku kwezi nyine asigaye ndetse iminsi 15.
Mutegekanya gutorera inyishu izo bibazo biteye murabona ko uyu mwaka muzoshobora kurangiza amashuri yanyu?
Tubibona neza ariko tuko turakomeza dusaba ubufasha dusaba ubuvugizi ahantu bashobora kudukira Fredwari ariho hose bishoboka yuko tushobora kugeza kubwira.
Rock Bideri mu mwaka uheze twaragiranye ikiganiro icyo gihe mwari mufise ingorane nk'izo Clement Kimararungu afise muri iki gihe hamwe n'abagenzi biwe batanu icyo kibazo mwagitoreye nyinshi gute ko mwarashoboye gushikiriza ibitabo byo guheza umwaka mwarashoboye gukora ibibazo eka murashobora no kuronka urupapuro rw'umutsindo. Ibyo bibazo mwebwe muri abanyeshuri nabo nyine batari bafite buruse yabo yari yahagaritswe mwabishoboye ute?
Murakoze cyane Cedric ku icyo kibazo mumbajije. Mbanje kongera kubaramutsa no ndamutsa abanywanyi b'ibi bya Amerika aho bari hose. Rero iki kibazo mumbajije ngenda kivuge nk'uhagarariye ishyirahamwe ry'abajene abajene bishyize hamwe kugira ngo bafatane mu nda kandi biteze imbere bita Regesor Ivere. Hama mu mwaka uheze twari twavuganye ku kibazo cy'abanyeshuri bari bahagarikiwe buse detive na Mezo Shalom. Hama kumbure ntibyakunze ko dushobora kubona uburyo bw'uko twobona amahirwe yuko basubira kongera kwishyura kugira ngo turangize ayo mashuri yacu. Ariko twagumye dukora Fredwari dusaba ubufasha dutera akamo hirya no hino kugira ngo twumve ko hari umugiraneza yo twumva akadufasha kugira ngo tube twubasha kurangiza ibyo bikorwa byarangiza umwaka w'amashuri wacu kugira ngo tube twurangiza amashuri icyo bita rifanse. Twaragumye dutera akamo cyane cyane mazi ko twakoze ibiganiro byinshi haba kuri Rwanda Amerika BBC mbere ku bitangazamakuru bitandukanye. Nk'uko rero mwagiye mubibona mu mafoto atandukanye n'ibiki twaragize imana yacinzira iratumurikira tubona umugiraneza yashoboye kwishurira abanyeshuri bari mu cyo umugira neza yise emergency no kwita mu buryo abantu bari urutonde kw'abantu bihutirwa cyane kuba bofashwa hafashijwe abantu bari mu mwaka wa nyuma bari kuba bakora ajya matravo do fe de type ariyo ariyo bitabo ubushakashatsi rero yarabashije umugira neza kudufasha arishurira abanyeshuri bose bari mu mwaka wa nyuma mu banyeshuri twavugira harasigayemo abanyeshuri bari mu wa gatatu aribo baba bafite ikibazo kuko Mezo Sharome yari yasubiye kubahamagaza kugira ngo ishobore kuba yobarihira ariko kandi ntibashoboye kubona amahirwe yo kongera gusubizwamo bongeye gukurwamo ubwo rero twari duhagurutse na cyane cyane nk'ishyirahamwe tugira abajene cyane cyane kugira ngo dufatane mu nda
abo bagira neza babafashije bogira akamaro kahe abo bandi banyeshuri bari kumwe na Clement Kimararungu nabo abo bagira neza barashaka kubafasha impanuro muha Clement Kimararungu kuri icyo kinaneke
kuri icyo kibazo mumbajije by'ukuri nusaba abanyeshuri bafite ikibazo nk'uko twagitanguranye kwihangana tugashishikara gusenga Imana ariko kandi dushikaye kwitura abagira neza batandukanye harimo n'abadufashije batubwiye ko bari kubagerageza barabe nubwo bigoye nimba hari icyo ukunda ariko kandi ntabwo dufite inyishu imeze neza yuko hari igishobora gukorwa ariko muri byose dushikaye gusenga Imana kugira ngo ice inzira dukora na perezidwari kugira ngo umugiraneza uwo ari we wese yokumva ibici ko yofasha aba banyeshuri nicyo gituma dushishikara nka registre izere umuryango waba abajene baranira gufatana mu nda no gutezanya imbere kugira ngo umugiraneza ukumva ko yofasha abanyeshuri kugira ngo bagere ku ndoto zabo.
Murakoze Jean Claude Nimbona impanuro mwa bagenzi banyu bariko baritegura kurangiza amashuri n'izihe bafise ibibazo nk'ibyo mwari mufise mwakoze.
Murakoze cyane nk'uko mubivuze natwe ibibazo twarabishyemo mwakoze. Kandi nk'uko bivuze hari ibiganiro byinshi mwagiye mudufasha biratambuka abakuri BBC haba ngaha ku ijwi rya Amerika cyangwa n'andi majornale mwagiye mubona ya URN itangwa neza n'ibindi ni ukuvuga ngo nk'impanuro twobaha ahanini ni ukwizera bagasenga bagakomeza bafatanye mu nda nk'uko twamye tubikora n'ubwa mbere kuko natwe harageze igihe nk'iki gihe bari mu natwe tumera nk'abihebuye ahanini ariko kanyuma tubona umugira neza nk'uko bigero cyabivuze aratanga kondisiyo aravuga ati ngiye gufasha abantu basigaje iminsi mike bari mu mwaka wa nyuma kugira ngo batagwa mu wundi mwaka bari basigaje umwanya muto kuko narijya nibo bari bakeneye amafaranga make cyane paraporo y'abandi icyo twobasaba hanini no gufatana mu nda hama bakanasenga kuko nk'uko bigero yabivuze amapredoye arashishikaye aba dusaba nk'uko yabivuze washoboye kudufasha ariko kugeza iki gihe nta nyinshi iri podisisi turaronka ni ukuvuga ngo icyo tubasaba ahanini ni ukwizera no gusenga kuko ntawe uzi ko ibintu bigenda ushobora kuronka n'undi muntu adufasha akubumva ati reka mfashe bano bana ko ari batanu nabo barabe kugira ngo bashobore gusoza igikorwa bari baratanguye hanini no kubasaba ngo bakomeze kwihangana turazi biragoye cyane ntibyoroshye no kugira umutima ukomeye wa rugabo tubasaba ngo bakomeze bafatane mu nda ntibyoroshye barimo banyizera ko ejo cyangwa hirya y'ejo bishobora gukunda bijya natwe tutari na bake cyane bikaba byarakunze ko bishobora gutambuka murakoze cyane.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno, Ibunagana, ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Akabino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro ari kumwe na Joy Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Facile Gebeho vyari bihagarikiwe na Frederic Mundikije. Twemi ku izina rya bagenzi bacu twafatikanije mu kubategurira ano makuru twabateguriye. Twongera tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virus ya corona. Tubike banuye tubifuriza kuranirwa mu vyo murimo vyose naho utaha mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.